Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu ngenekereza ujya mu 18 ruheshi numa 2015 nchuti namwe bagenzi mashimwe kuri kirara cy'izamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutsivanye naho muherereye ni rya sango rya makuru mu kirundi nayo akabagitswe n'izingo ngurunguru zikurikira n'igihugu biyandikishije kwitoza majenama b'imitumba batari mu mugambo SNDFDD mu ntara ya Gute ya Butanyerera ngo bariko barakugwa ku ntonde atansiguro bahawe basaba mu bijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara gukurikirana icyo kibazo. Muri politiki nyene havugwa iterabwoba ririko rikorerwa abanywanyi b'imigambo itwona na senere muri komine Giharo banse kwinjira mugambo SNDD-FDD. Iyo migambo isaba ko uko kutihanganirana mu bya politike byohagarara. Abanyagihugu bo muri zone Bwiza ni muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura bamaze iminsi itanu batagira amazi basaba ishyirahamwe Rejidezo gutorera umuti icyo kibazo. Aya n'ayandi ni mukanya sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa. Abanyagihugu batari mu mugambwe SNDD-FDD bitoje mu matora y'abahanuzi b'imitumba mu ntara yagutse ya Butanyerera bamenyesha ko hari umugambi uza watanguye wo kubakura ku ntonde atansiguro bahawe. Basaba mugwise ni gukurikiranira hafi icyo kibazo kuko ngo bigaragara ko umugwise pi ujejwe amatora muri iyo ntara uriko urakoreshwa n'inkuru ya Everine Mukeshimana.
Amakuru atangwa na bamwe mu banyagihugu biyandikishije ngo bazotogwemo bahanuzi b'imitumba mu ntara ya Gutse ya Butanyerera amenyesha ko umugambi wo gukura ku ntonde abatari mu mugambi SNDD-FDD wamaze gutangura. Batangazwa niyo ngendo mu gihe icyo gikorwa cyamagariwe abarundi bose baba bari mu migambwe canke abatari mu migambwe. Ikindi banegura nuko ibyo byose biriko bikogwa hakoreshejwe umugwi sepi ujejwe amatora muri iyo ntara.
Abatari mu mugambwe SNDD-FDD ako kamo bari bakitabye baritaba bajya kwiyandikisha muri sepi. Ariko amakuru tumaze kumenya ni uko SNDD-FDD baciye mu nkindi bajya gufutisha abantu bose atari SNDD-FDD biyandikishije. Abo tumaze kumenya harimwo babiri bo muri komine Busiga, harimo uwitwa Congera Jean Bosco, hari n'uwitwa Kamuga Sebastien, ariko kandi hariho n'abandi tutarashobora kumenya amazina. Ibyo rero bikerekana ko intwaro rusange mu Burundi ikiri kure nk'ukwezi.
Abo banyagihugu basaba umugwi seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu gukurikiranira hafi icyo kibazo hakiri kare igahagarika ako karenganyo. Aho ni mu gihe amatora y'abanuzi b'imitumba ategekanijwe ku igenekerezo rya 2025 myandagaro uyu mwaka. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rukaba rutararonka kuri telefone abarongoye mu gisipi mu ntara ya Butanyerera kugira batange umuco ku byo wagirizwa.
Urakoze Verine Mukeshimana. Kutihanganirana mu vya politike birakomeye muri komine Giharo ni mu ntara ya Rutana aho banywanyi b'imigambwe ipona na senere bagigwa ko iterabwoba ngo binjire ku nguvu umugambwe uri ku butegetsi SNDD-FDD. Abanywanyi b'iyo migambwe basaba abajejwe intwaro kubahiriza uburenganzira bwabo barikuriwe n'amategeko n'inkuru ya Jean-Georges Kibogora.
Nkuko amakuru dukura ngaho mu ntara ya Rutana bitumenyesha akarero ka hafi k'iryo totezwa naho ku musozi Giharo. Isoko ryacu ritumenyesha ko abanywanyi b'umugambo w'iprona bafatikanije na bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba biyamezi totezwa ariko rirakorerwa Jocelyne Niyongabire umunywanyi w'umugambwe iprona. Amakuru ava ngaho kuri uyu mutumba atumenyesha ko uwo mupfasoni yama yavuze mu manama atandukanye umugambwe SNDD-FDD na Salvatore arongoye umugambwe uri ku butegetsi bw'Agacimbi ka Nyarubange. Uyu mupfasoni akaba yagirizwa ko ari we wenyine yanse kuva mu mugambwe iprona. Muri iyo totezwa havugwamo uwuzwi ku izina rya Alexi ariwe arongoye umugambwe SNDD-FDD muri zone Giharo hamwe na Bigirimana Desire umukuru wa zone Giharo. bikavugwa ko nkuko isoko ryacu ribananye rutumenyesha ko byose bituruka kuri Hagizimana Renova arunwe uyu mugambwe uri ku butegetsi muri commune ya Musongati nanze ko ruriho Sylvain umukuru w'umugambwe mu ntara ya Guse ya Burunga. Kurundi ruhande rw'abariko bahigwa buhongo avugwa Kabura Steve umunywanyi w'umugambwe CNL wo ku mutuma murembera ariko ahingwa na Bunguza Yandi Daniel akabahugwa ko yanse kwinjira mu mugambwe CNDD FDD. Uyu munyagihugu akaba yaraswe n'uburenganzira bwose harimo no kumukura mu mashyirahamwe atandukanye y'abanyagihugu kandi urundura ngo no mu migirwa yo gufasha guherekeza abitabye Imana ngo ntavyo yemerewe. Iyo migambwe ibiri iprona na CNL isaba ishimitse abajejwe intwaro muri komine ya Giharo gukora ibishoboka byose kugira ngo muri iyo komine habe umwidegemvyo mu vya politiki. Kuri amakenga yose urugana rwa Radio Inzamba gatega kawe bagerageje kurondera musitante wa komine Giharo co kimwe na Nzikoro yo Sylvain arubuye mugambwe CNDD mu ntara ya Guse ya Burunga ariko ntitwashoboye kubaronka kuri telefone zabo ngendanwa.
Urakoze Jean Georges Kibogora. Abanyagihugu muri komine Mabanda ni mu ntara ya Makamba batekiwe n'ubwoba biturutse ku mpunzi z'abakongomani baje bava mu gihugu cya Repubulika y'Intwari Rusange ya Kongo bavuga Ikinyarwanda kandi bamwe muri bo bakavuga ko ababyeyi babo baturuka mu ntara ya Makamba. Ikindi giteye amakenga abanyagihugu ni ingene bafise uburenganzira bwo gusohoka ikambi bakaja kurangura ibintu mu gihugu cya Tanzania bakongera bakabirandaza mu masoko atandukanye mu Mabanda. Inkuru ya Pacifique Nkejimana.
Ica mbere gitera ubwoba abanyagihugu muri komine Mabanda y'intara ya Makamba ni uko iyo site irimo abagabo, abagore n'abana kandi nka bose bakavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ariko abagabo gusa nibo baboneka cyane hanze y'ikambi. Bose hamwe bakaba bari hagati y'ibihumbi 750 n'ibihumbi 800 nk'uko amakuru ava mu Mabanda abivuga. Ikindi gitera amakenga abanyagihugu baho mu Mabanda ni ingene abo bantu basohoka mu bunywero bwaho mu Mabanda ataco binona mbere bakabwira abanyagihugu baho mu Mabanda ko ababyeyi babo nka banyina ngo basanzwe ari imfukira z'intara ya Makamba. Bakavuga ko ngo bo bahunze mu myaka ya kera mu 1965 canke mu myaka y'igihumbi 1972 ariko bakaba badashobora kuvuga amazina y'abo basekuru. Abanyagihugu bo mu Mabanda bavuga ko abo bantu bafise umwidegenzi udasanzwe kuko ngo bagenda kurangura mu gihugu cya Tanzania nk'indagara canke ivyambagwa bagaheza bakabishorera ku masoko yegereye iyo site nk'ahitwa Musenyi ku mutumba wa Gitara. Ayo makuru nyene avuga ko abo bantu bigeze no kwaka urufunguzo umupolisi bakarumusubiza ari uko abategetsi bavuye ku mugo mukuru w'intara ya Makamba bahageze. Abo bantu b'impunzi ngo ntawe batinya baba bajejwe intwaro canke umutekano aho bihaye bavuga ko mu Burundi nabo bahafise uruhara. Bamwe mu banyagihugu mu Mabanda bafise ubwoba ko mbere abo bantu bo bari intera hamwe kuko bitumvikana ingene ko b'impunzi ziganjemo abagabo gusa. Basaba ko iyo nkambi icungerwa bikwiye kuneza n'umutekano by'abo banyagihugu. Mu ruganda rw'amakuru kwa Radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka tantine nshuti n'amagara buramatari w'intara ya Makamba ngo atange umuco kuri abo bantu.
Inzamba
kibazo cikena ry'amazi kirabangamiye cyane abanyagihugu bo muri zone Bwiza muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Bavuga ko bamaze iminsi itanu atama ry'amazi iboneka mu marobine, ibyo nabyo bigatuma birirwa barafata ingendo baja mu yandi mazone kuvoma kandi bagakoresha uburyo atana mikoro basanzwe bafise. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Amakuru dukura mu banyagihugu bo muri zone ya Bwiza muri komine ya Mukaza atumenyesha ko bamaze iminsi itanu ata amazi bafise. Irikena ry'amazi ngo rituma birirwa bikoreye amabido baja kurondera aho bavoma mu yandi mazone, abandi nabo bakegeranya uburyo bafise bakarondera imodoka ibafasha kuja kuvoma ayo mazi.
Mazinisi itano ata amazi dufise kuva kuwa mbere gushika n'ubu nta mazi aragaruka. byabigoye n'ukuri twirirwa turagenda n'amabido turondera hari aho twihumvise niho twiruka tujya kuvoma. Urumva ni ibintu bitoroshye cyane, abandi nabo bafata amamodoka bagatanga amabido umushoferi akajya kuyabaronderera.
Abo banyagihugu basaba ishyirahamwe Regide nzo kubwira bafasha rigatorera inyishu iki kibazo, kuko ngo uretse ko biriko birateza ubukene bashobora no kuhandurira indwara zituruka ku isuku rike.
Rero ikintu dusaba uno munsi ishyirahamwe rigezwe gutanga amazi Regide bashaka tuyisabe no kuri iki kibazo irabe gikemuke, kuko bidushyira mu bukene budasanzwe kanatsinda bishobora no kudukwegera indwara ziva ku isuku rike.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone umustaniro wa komine Mukaza co kimwe nawe mwishyirahamwe rijeje gukwiragiza amazi Regideso kugira batubwire ico bakiriko kirakogwa kw'iryo kena ry'amazi ariko ntitwabaronse.
Mbere yo gusozera no makuru dukurikira ivyanditswe n'inyakuru bitandukanye ku Burundi, twatwishikizwe na mugenzi wacu Audace Nimbona.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwese mukurikirana ibiganiro bya Radio Inzamba agateka kawe. Amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri Nondwi tuyatangurire kuri SOS Media kivuga ku bakongomani batandatu bapfungiwe mu gashoro k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki ni mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi. Bafashwe n'urwaruka rw'imbonerakure ku igenekerezo rya 20 z'uku kwezi kwa gatandatu rubagiriza ko ari abo mu muhari M23 ugizwe n'abakongomani bagwanya leta ya Kinshasa. Abo bakongomani bafatiwe ku ruzi Rusizi ku musozi Rukana muri komine Rugombo. Baratwe ibyo bari bafise byose harimo impunzu hamwe n'amadolari y'Abanyamerika ashika 500. Kubwa SOS Media ngo bapfunzwe nabi kuko bapfunganywe n'abarenga 100 mu kumba kari kagenewe abatarenga 40 bonyene. Tukiri kuri SOS Media kubijanye nubundi n'abakongomani ariko bobo bari mu makambi y'impunzi y'Inyankanda na Bwagiriza muri komine Butezi na Bweru, tukaba turi mu ntara ya Ruyigi, kivuga ko izo mpunzi zakwa amafaranga agera ku 2000 by'amarundi kugira ngo zemererwe kuja mu masoko gusuma. Kubwa SOS Media uko gutangisha amakori bikorwa n'imbonerakure biciye kubiri n'amategeko bihonyanga agateka k'impunzi hamwe n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Muri kino gihe izo mpunzi z'abakongomani bari mu ntara ya Ruyigi zirenga 200. Muri kino gihe izo mpunzi zikaba zitewe umutima uhagaze n'ibyo biriko birazibako, na cyane cyane ko abategetsi birabira hirya. Amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru arabandanya na ABP Info kivuga kubana baheje amashuri mu ntara ya Kirundo mu mwaka w'ishuri w'2024 ushiri w'2025 aho hahebye abashika 16,600 673, ni ukuvuga abakobwa 19,096 hamwe n'abahungu 8,067. Mu gice cya mbere cy'umwaka w'2024 ushiri w'2025 hahebye abashika 16,502 abakobwa 314 hamwe n'abahungu 3,506. Uburongozi bw'inyigisho mu ntara ya Kirundo buvuga ko bimwe muri byinshi bituma abana baheba amashuri ari ubukene bwugarije imiryango, gutwara imbanyi zitifuzwa, ukubaka hataragera, amabi afatiye ku gitsina, ukutamenya akamaro k'ishuri n'ibindi. Abajejwe inyigisho muri iyo ntara bagasaba leta n'abayifasha kunagura ingingo yo gufungurira abana ku mashuri kugira ngo ibitigiri by'abaheba amashuri bigabanuke. Amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri Nondwi tuyasozerere kuri Burundi Echo kivuga ku yononekara ry'ibarabara Taba Makamba rihuza intara za Bururi na Makamba, icatumye urucuruza muri izo ntara rugenda nabi. Abiyunguruza bakoresheje iryo barabara baridoga ico kimwe n'abagendesha amamodokari bavuga ko imodokari zabo zononekara. Ibyo biruko mu gihe iryo barabara ryozaniye inyungu igihugu cy'u Burundi n'ibyo mu karere kuko rijabuka mu gihugu cya Tanzania. Akaba rero ari no kuri iyo nkuru tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Mwakoze mwese mwayateze yompi, mugira ibihe byiza amuherereye hose naho kwa gatandatu uwindwiza.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Koze udasi nimbonye n'ungatije dusozera no makuru nk'abashimiye mwe kumese muteze yombi gashimira abagenzi anje umwese witici wadufashije kwaturukaniriza mugire ama mubaho imanye n'umubyanyu n'agabande ngena bukende nziza murakoze.